Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nininahazo. Zimwe mu ngingo z'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Mitwere yo kuvuza impunzi z'abarundi zahunge mu bisagara bitandukanye mu Rwanda yabonetse.
Akanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cyari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko bahora bavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatanu bakuze.
Uyu ni Patrice Ntaduhoka arongoye komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda ashima. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umunywanyi umwe w'umugambwe Senel utavuga rumwe na leta y'u Burundi yaraye yishwe, turayigaruka ko hagataho imisi ine irarumanya umunsi kuyunda abanyarwanda batemerewe kuja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Idonido ni mukanyi sase mu hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere kuja ku Idonido ya makuru nshye ku masonga n'andi ndafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndabwire muri make ku ishami ry'umuhari wa leta ya Kiislam muri Afghanistani ryemanze ko ariryo ryateye bombe yahitanye abashika kuri 63 bari mu bugeni hagakomereka 183 abaguye muri ico gitero c'umwe yahuzi kwa gatandatu bagizwa hanini n'ubwoko bw'inkehwa z'abashite bo mu muryango w'abahazara. Umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Afghanistani Nasr Rahim yemeje ivyo bitigiriye akavuga gako abapfasoni abahanini abapfasoni n'abana bari mu baguye muri ico gitero. Abatalibane babicishije ku muvugizi wabo batangaje ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bugira kandi arakambaro kibara. Hambavu ico gitero yindi bombe yaratezwe mu ibarabara yahitanye imodoka ari ku munsi w'Imana mu buraruko bw'intara ya Balk hapfa abantu bashika kuri 11. Muri Bangladesh naho ibihumbi by'abanyagihugu ntibagiraho bakika umusaya nyuma y'umuriro waturiye akarere kegereye mu rwa mukuru Dhaka. Umushikiranganje ajeje guhangana n'ibiza no gutabara Enamour Rama yashikirije ko muri rusange amazi 1,200 ariyo yononekaye. Igice cy'ayo mazu caratokombeye ubu n'iminyota gusa. Ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta n'ibihumbi 3 ariko byinshi umunyamakuru vyemeza ko abatagiraho bakika umusaya barenga 10,000. Abategetsi batangaje ko abantu bane bakomeretse muri iyo muriro ariko ko atawahasize ubuzima mu gihe benshi bari bahanze bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu. Imiriro ku mahinguriro tuzu turiro hamwe n'amasoko irakunze kuba muri Bangladesh. Abantu bashika kuri 25 barishwe mu kwezi kwa gatatu muri uno mwaka igihe umuriro watera igorofa yo mu karere ka Banani i Dhaka. Ku mugabane wa Afrika muri Sudani kwejo kwa Mungu vyari vyiteze ko hashingwa inama y'igihugu nshasha izorongora ico gihugu intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa nshingiro ry'imfata kibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum. Ku munsi wa gatandatu muribuka ko twabwiye ko amabarabara yo ku murwa mukuru yari yuzuye abantu bari bafise umunezero inyuma yaho abajeneral hamwe n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashiriye umukono ku masezerano y'ingene igihugu kizotwarwa mu ntwaro ata kibanza y'imyaka 3 hizobanziriza ukwegurira ubutegetsi abasivira. Umushikiranganje wa leta z'umwe za Amerika ajeje imigenderanire Mike Pompeo yashikije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bise kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza. Ako kanama kazotwara igihugu kazobakagizwe n'abasivile 6 hamwe n'abasirikare 5. Amakuru itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa ryashoboye kumenya nuko amazina 5 amaze kumenyekana akaba harimo n'umukenyezi umwe rudende naho ayo mazina AFP itatangaje. Radio ijwi ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kubaho twumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ahandi mutwumvira ku mugoroba ibujumba ni kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze tuyahere mu y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi amunywanye umwe w'umugambwa utavuga rumwe na leta SNL yishwe mu ijoro ryo kuri wa Mungu muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muyinga abandi umunani barakomereka bategerewe n'abantu bitwaje imipanga mu gihe bari batashe n'amaguru bavuye kugurura ingoro ku rwego rw'intara turi kumwe na mugenzi wacu Roje wirika neza mu biro by'i Nairobi yakurikiranye hagufi no nkuru Roje amahoro ngaho Nairobi
Naho ni gabyanze.
Uyo munywanyi wa SNL yishwe bigenze gute?
Ndemujyana munywanyi wa SNL amaze kumenyekana n'izina n'umugabo yitwa Gwanza Binana akaba yatandaje nyina yitwa Hamitani Girenga Gigero yo kurebera Imana ari kiri wa mbere akaba yakuye yahizeje gutema mugira impanga nk'uko ndongo bwanze SNL umuyinga bigenega ni kuvuga ku rubuga rwa Twitter naho umugambi Senyere wanditse kuvuga yuko abanywanyi babo bagera ku madarasi 88 bari batashye muri komini gitero n'intara ya Muyinga batabwa mu gitero cy'abantu bitwaje amahirwe n'ibipanga niho rero uwo nyakwigendera yava muri icyo gitero na bagenzi be bari kumwe hanyuma hata kumwereka abandi bantu 8 nk'uko babivuze akaba yategereje ahitwa ku itongo ni ku ibarabara ry'umuyinga rijya ku mupaka wa Kobero umurundi ruhana na Tanzania
hanyuma abo baba barakoze ico gitero hari abo baba baramenyekana bikekwa nimba baramenyekana bafashwe
ubuki kubu nta bantu barafatwa mugari ndongozi za Senere umuyinga ahanini bikeka bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi sengeze ko boba bari bategerereye abo banywanyi ba Senere mu gihe bari bavuye umuyinga kugura iyo ngoro y'umugambwe kibutse ko nk'uko indongozi za Senere zivuga mu bisanzwe ngo amakamyo bari gutegereza kujyamo abatahana abashekeri babo ngo babateye ubwoba yuko amakamyo ashobora gutegurwa hanyuma batabasha gutahukana abanywanyi ba Senere basubiye baje baza mu nyuma rero niho basubahitamwo kugenda n'amaguru nyuma y'ibyo rero byanditswe kumenyesha ko igitari cyaje kinyi cya tariki 10 kujya gukingira abandi banywanyi ba Senere batashobora gukora ibintu nyinga cyangwa ngo barandanye baza mu ngo zabo igiteranyo
indongozi za Senere harimo agatongo asa aramutswe uwo mugambwe hari icyo baba baravuga kugira ngo bahumurize abanywanyi babo
buki kubuteka kuvuga bwa Twitter ndongo byatu ni ntacyo byasiza ariko bivuga ko imuyinga agakorwa cya umunsi ahanda byayo ndo yavuga ko hashobora no kuba ashobora no guherekezwa n'abandi n'izindi ntumwa z'umugambwe uri kubutegeka cyangwa byose ku rwego rw'igihugu aya makuru ntabemezwa n'izo mpande ariko biravuga yuko bitezwe ayo muyinga kugira ngo bajye guhumuriza
Eloje ni Bujumbura ngo hoba harabaye akajagari ejo kwa Mungu ho vyagenze gute nimba ufise ayo makuru
ebene ibigendera nk'uko bivuze muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura hari hafi hiteguye kugurirwa ingoro 9 kuri uyu w'Imana mu nyuma rero ibi bigira ko bijya hita mu cyamo na Rusero bivuye gukurirwa mbere y'abajya intwari bafashe ingingo yuko ibyo bikorwa byo kugurirwa ingoro byahagarara kuko hari ari gushamirana hari ari gutana mu mitwe hagati y'abanywanyi n'abandi ku itegeko n'abasenyeri hakomereka abantu bagera kuri
10. Urakoze cyane gose Roje urika neza turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ibyo byose bidushire mu nkuru imwe turongera. Amakuru avugwa mu Burundi turava cyagaruka ko handi hatari ko tubanze tunyarukire mu Rwanda naho aho kuno wa mbere misi ine irumanye abanyarwanda batemererwa kuja muri Kongo baciye ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ihuza igisagara ca Bukavu ku ruhande rwa Kongo na karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda nta mpamvu n'imwe iratangwa yatumye kicemezo gifatwa gusa gikomeje kugira ingaruka ku banyarwanda bari basanzwe bakorera imirimo itandukanye Bukavu. Demistocle Mutijima amahoro nawe turi kumwe ngaho mu Rwanda.
Mbele kuhuja mwende bilani.
Kugezu kufifashe gute hivzi yomi paka yomi. Temistocle utwihanganire cyane turumva itelefone yawe itari kwiracamo neza reka turongere tuze guhamagara twumve ko dushobora kukumva hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru tumira amategatonya ariko duce tuja muri vy'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda nyene.
Amafaranga angana n'ibihumbi 7 by'amanyarwanda nishame impunzi amakungu gita impunzi hese ryatangiye
nuko muramwumvise ni Pierre Claver niyo nkuru agiye kutubwira vya mitwero yo kwivuza ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu isagara mu Rwanda yabonetse ishamwe mpuzamakungu gitaha impunzi RCR ryaratanze amafaranga mu rwego rwa leta rujeje gutanga izo karata za mitwere guhera ubu impunzi yose irwaye isabwa kuja kwa muganga ku ivuriro rya leta rimwegereye centre de santé. Reka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atugire kumuriri wino nkuru.
Amafaranga angana n'ibihumbi 7 by'amanyarwanda nishame mpuzamakungu gita impunzi hese ryatangiye impunzi imwe yose y'umurundi yahungiye mu bisagara mu Rwanda. Ayo mafaranga agenewe kugura mitwere zo kwivuriza ko umwaka wose mu kurindira ko iyo karata ya mitwere zitangura gutangwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda ishame hase n'ugwego rwa leta rujejwe ubwishingizi RSSB bahamagara impunzi yose yokikwa n'amagara kwitura ivuriro rya leta rimwegereye kuko amazina y'impunzi z'abarundi ariko arakwiragizwayo. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara avuga ko n'abagwanya indwara zidakira nka sida, diabete n'izindi nabo nyene iyo mitwere bavuza bagatora n'imiti.
Urwaye aragenda kuri centre de santé mwegereye bakamufasha hanyuma bakaraba kuri liste kuko amafaranga yaramaze kwishugwa yose. Ni impunzi yose yiyandikishije ifise statut y'impunzi. Ubu baracara aba statut na ID ariko bazogira igihe akora ID nibazironke bose izo ID. Ngora zose ntangora nimwe tavugo mu kwivuza bahera kuri centre de santé kwegereye ya leta. Yo centre de santé kwegereye ya leta bakaraba yuko bari bashobora kuvura iyo ngwara bafite n'imiti yo kuhereza umugwayi bakamuvura. Babonye batabishoboye baca bamugira transfer no kuvuga mwimurira ku ivuriro rya leta ibitaro hopital imwegereye. Urumva yuko bategeza guhera kuri centre de santé iri hafi yaho baba kwere amafaranga amazi kuriho barabakira.
Iyo mitweri ntayitani ya niyo umunyarwanda akoresha ndetse n'amafaranga umugwayi asabwa bibaye ngombwa arangana n'amafaranga 200 mu ivuriro ritoya canke 10% y'imiti mu ivuriro rikuru. Komite y'impunzi ibasaba gukoresha neza iyo mitweri no kubahiriza amategeko.
Twubwira impunzi zitwumviriza yuko gukurikiza amategeko. Murabona abo babana basanzwe babana b'abanyarwanda bakoresha ubwo buryo nyine uzozazanirwa azobaza umubanyi wiwe amubaza amwerekeye aho yivuriza kugira ngo nawe aheraho nyine yivuza. Ntibazojuragira iki? Oya urumvuga izi accident imoto ukaba uri hafi iyo centre de santé yari yose irakwakira kuko urumva accident ni accident. Ntushobora kubwira accident igikondo uje kwivuza Kanombe urumva aho ubwiriye accident baragufasha ibindi bakabisutunganya mu nyungu. Umuntu wese akoresha iyo mitwe simpunzi gusa ayo 200 uyatanga nayafishi donc ugenda uyitwaje ubwiye kwa muganga n'abanyagihugu bungahe ariko niko bigenda. Hanyuma rero murazi yuko imiti ari kuri centre de santé ari ku bitaro usanga hari amafarumasi y'ibitaro ya centre de santé hari imiti. Iyo miti rero barayiguha iyo basanze biba ngombwa ucuriha 10% y'igiciro cyayo cyose.
Iyo komite irashima iyo ntambwe impunzi zishizwe ko Ntadohoka yemeza ko haba Kigali, Muhanga, Ihuye, Irubavu n'ahandi hose ari impunzi z'abarundi zahungiye ziba mu bisagara bazoshikirwa n'iyo mitweri.
Turakenguruka cyane ni intambwe ikomeye turashimira leta y'u Rwanda tugashimira hasere ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko vyaciye kure twaraganiye n'abatari bake nakanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko bahora bavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatama bakuze hari rero mugwi munini waba impunzi utavugwa abanye na ugwaruka nago rutariko ravuga kandi murabona nibo bantu benshi ari nabo kazoza nibwo Burundi bweje
mugiyogira uzazanirwa nawe canka gasanga izina giwe ritarashika kwivuriro rimwegereye asabwa kwitura ibiro vya HCR bimwegereye
nico gituma ivuriro ahajya HCR zo kugara itariki 31 nimwe zuko kweza tagihindutse nokugira zibe zirafata ivyo bibazo bitegwa nuko kubera ari bishasha ushobora gusanga utariko canke ukagira ikindi kibazo uca uhamagara kuri ya bakagufasha
igihe aha izo bitagikora uzogira ikibazo mu nyuma zo
ubuje hasi irafise abaganga ndani muri hasi ari umugwe w'abaganga ucishwe ibibazo nk'ivyo nibaza tuzuba twatoye inyishu y'ingene ivyo bibazo bigende biratorera inyishu
ni mitwere mara mwaka umwe ikarihwa igihe cyose mu kwezi kwa gatandatu yerekeye gusa impunzi zirenga gato 11,650 zimaze kwiyandikisha ko ziba mu bisagara bitandukanye cyane cyane ku mugwa mukuru i Kigali ni mu gihe abarundi hafi 60,000 baba mu nkambi ya Mahama basanzwe bafise ingene bavuzwa n'ishyirahamwe HCR Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe tugume mu gisata c'impunzi y'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda kimwe n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba mu ntara ya Kivu y'Epfo bakomeje guhimirizwa kwirinda indwara ya Ebola ivurwa muri territoire yamwe ivugwa muri territoire ya Mwenga no mu ntara za Kivu za Majaruguru n'inkuru mimenyesha makuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda
Nguko tubikesha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda abgana n'ibizi Foste avuga iko bifashijwemo n'ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri iyi nkambi hari ingamba bashizeho mu kwirinda indwara ivugwa muri territoire ya Mwenga ihana imbibi na territoire ya Ubira na Fizi ari nkambi z'abarundi
cyo turi gukora kugira twirinde Ebola hano mu nkambi yo mu Rusenda twaragize amasensibilisation abantu mu mavirage ku mavirage buri virage yariyo yose sensibilisation zarabagezeho hanyuma hariho n'izindi sensibilisation izasho zageze cha masoko nyuma yaho hachi yakurikirwa ko ishirahamwe risanzwe riduhereza ibintu riraba ibintu by'isuku yacerizana ibitangi biba birimo amazi baba arimo chlore ishirahantu hose umuntu ashobora kwinjirana kugira yinjire mu nkambi kugira abantu mu kwinjira baze barakaraba kandi ni obligatoire ubudakarabye igipolisi kiramufata bategerezwa gukaraba abantu bose mu kwinjira canke mu gusohoka mu nkambi
mu gihindwa rimaze kugaragara muri ntara kivu ya majepfo muri territoire ya Mwenga ihana imbibi na territoire ya Fizi na Uvira izimpunzi z'abarundi zivuga yuko zihangayikishwe n'ubugindwara ishobora kugera mu nkambi zibamo bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu bagenderereye inkambi Nahimana Jean Bosco ni impunzi yo mu Rusenda
ubwo bafise cyane ku mutima kandi ntabwo n'ukuntu buzokingirwa nuko avuga kuri muside kivu nako tukaba tutuye muri side kivu ubu ngubu nibwo bwoba bwa mbere kuko natwe turi muri iyo amica kabiri abategetsi baducunge batugejeje ubuzima baba museneri cyangwa bahasere ibiro bikuru byaho igoma ni Bukavu iyo batuye baje kudusura niyo yiri ahubwo dufite ubwoko ari bo bazaza batuzaniye
nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi aramara impungenge z'impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko zishobora kwanduza indwara ya Ebola n'abashitsi bagenderera inkambi bavuye mu ntara zivugwamo iyi ndwara ya Ebola
kuba zifise ubwoba biragaragara kandi nibyo kuko bavuga ko zagoma ariyo iri mugabo hano nta kandi mwe turabona imodoka yo mu humanitaire ni nk'umuntu wari we wese mu kwinjira mu nkambi bategereza guhagarara kuri entree y'ikambi naho bari mu modoka nyabaki akaja gukaraba kwijya kwajya hajya harajya amazi akabona kwinjira mu nkambi naho yo ba chef de bureau naho yo bande ategerezwa gukaraba ntashobora kwinjira dakarabye mu nkambi
nzo yigendera Matias ni impunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko yumvaga Ebola ku maradio akayifata nk'indwara isanzwe ariko ashima uburyo abashinzwe ubuzima mu nkambi bashizeho ingamba zikomeye zo kugwanya iyi ndwara ya Ebola iri muri territoire ya Mwenga
batubujije kuginyamaswa yariyo yose ushobora kubona yipfishije cyane ikintu cyacu cyose cyipfishije kunagikoraho n'umuntu wabonye yapfuye utazi cyamwishye mbere bahimirije n'abaganga kuba mino kambi ya Rusenda hoho nta muntu ashobora gupfa n'umwe yicwe n'urupfu cyane ikindi ntabwo azahambwa batarinze kugira iki batarinze kuzana umuganga ngo banze amupime ku nyamaswa zituruka ku misozi. Bavuze ko kibujijwe kikaziririza atamuhigi numwe ategerezwa kujya inyamaswa zivuye ku misozi. N'igipolisi barabakinjira mu ikambi, uwo muntu muzosopa mugasanga afise inyama z'igikoko, mwirukaniriyo abanza zisubiza inyuma bazihambe hari inyuma y'ikambi.
Mumenye yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize muri intara ya Kivu y'Amajyepfo abantu ba mbere babiri bemejwe yuko bafite Ebola muri teritwari ya Mwenga. Muri bo umugore w'imyaka 26 akaba yarahitanwe nayo, mu gihe umwana we w'umukobwa ari kuvugwa n'ikipe y'abantu bashinzwe kuvura Ebola. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo, nawe we urakenuye mu by'impunzi kandi kwa mu buzima bw'impunzi kenshi biba bigoye naho imfashanyo zikwiye ziba zitangwa. Nk'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda bavuga ko naho bashima ubufasha bahabwa burimwo ubutaka bwo kurima, rimwe na rimwe biba ngombwa ko biba ko kugira ngo bashobore kuronka utwo bakeneye twose. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi aherutse Nakivale kuganira n'abadamu bacuruza ibitoke muri iyo kambi.
Aha ni mu nkambi ya Nakivale, impunzi ikora akazi gashoboka kose kugira ngo zishobore kubaho. Reka mvuga n'uyu mumama rero urimo ufite ibitoki hano, atubwire aho ibitoki yabikuye n'uko yabonye umutahe, niko mugita mu kirundi umutahe wo gutangira gucuruza ibitoki.
Niko tubyita.
Witwa nde wowe?
Nitwa Chantale du Murundi.
Urimo ndabona urimo gucuruza ibitoki, tubwire neza akazi k'ubucuruzi kawe uko ugakora.
Kazi kagenda neza, barabituzanira ngaha abantu bita abanyankore barabizana natwe tukabigura. Baraturanguza natwe tukaca tugurisha gutya nyine muri kureba.
Mugurisha bande se?
Turagurisha nyine abantu baba baje gusoma nyine kumahagara igihumbi igihumbi.
None wowe nk'umumama kuki wahisemo gukora akazi kaka?
Wewe ariko nabonye kambangukira rero n'umutahe fisi.
So aha wakoresha umutangano?
Umutahe w'umutwaro n'igice.
Igihumbi 15 byonyine? Umaze igihe kingana gutukora aka kazi?
Ndakamazemo nk'amezi 5. Ndabona duke gusa ariko na konyine Imana iba yampana twankoresha.
Kugira ngo utangire gukora aka kazi rero n'umutahe muke, bigomba kuba hari cyabiguteye, hari ikibazo cyari kihari cyabiguteye. Icyo kibazo ni iki?
Uraraba ati baragupokeza nk'ibintu nyine ukacivuga ati no ni ibintu nibyo nohora ndajya buri gihe. Ukacivuga ati reka ndabe n'ututuntu yuko twagenda neza nkaronka nako nari nkenye, ukacyo utangura kugakora.
Nawe urimo gucuruza ibitoki?
Aha, nje nago ndi gucuruza ndicaye ariko nanjye ahangaho minsi mikeya nanjye mbampare ndi gucuruza.
Ndabona ufite abana bato nkawe umumama kubagaburira, ndumva nawe ubukeneye gukora akazi nkaha kugira ngo bagaburire babeho neza.
Ubukeneye kugira ngo wicare nkaha ushake imibereho bitewe n'uko isabune nayo urabasha kuyibona ikugoye, amavuta, ibintu byinshi udakoze ntiwabona uko abantu batunga.
Mama, muraho? Akazi k'ubucuruzi karagenda?
Karagenda.
Uracuruza iki?
Ndacuruza ibitoki n'ibirayi.
Ubikura hese urabihinga cyangwa?
Ndabirangura babinzanira hano nkarangura. Hari abanyankore babizana, hari n'impunzi zigenda zikabirangura mu byaro zikabituzanira tukabirangura.
Hanyuma se muri uku gucuruza wungutse miki?
Muri uku gucuruza hari igihe ncuruza nkaguramo igitenge cyo kwambara, nkabona iby'abana barya, nkabona isabune, nkabona umunyu. Bigenda bimfasha gutyo buhoro buhoro.
Hanyuma ndabona umwe gucuruza ibitoke bikeya cyane.
Ni bikeya ariko baguzeho nyine.
Ariko ubona makagutunga nyine gake gake.
Havamo isabune n'umunyu ukasanga birantunze nyine.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara dusuye ku makuru avugwa mu Burundi aho mundwi heze batangaje amanota yabahejeje umwaka w'icenda uno mwaka abatsinze nibo bakigeranije n'imyaka yaheze no kuvuga ibice 14% gusa kandi bafatiye ku giharuro kiri hasi gose kugira ngo wimuke ukenera kugira amanota 70% ugasabwa no kugira 100% mu gihe wiga amashuri y'indaro mu bana 10 mibambere mu gihugu cyose wa mbere yitwa Kate Sabrina Ishimwe akafise imyaka 15 yiga ku ishuri gitiriwe Mutima Mweranda Lycée du Saint-Esprit mu Gifaransa yagironse amanota 191 ku 200 yaganirije mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi Amerika mu Bwongereza atangura amubwira uko yakiriye iyo ntsinzi
umbaje ndindi gihe babimbye sinari nabi basi nari ndabimbye nari menye ndi ko ndatembera muri ville ndabona ndigirandikiye message nari tuhewe uhuje ndabuze ningene nexima munezero wanje
ariko wari ubyiteguye nubundi wari usanzwe wiga neza ugira amanota menshi
ego ba ego pe nende ko nobishikirije
ntabwo aruzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi wapfije basi nari ndabitegori
None se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'umutima mweranda nurigumamo se uzajya muri heshami
ndobandanya niga kuri ku ishuri naho niga ko bikunze hamanyige section scientifique ko ibiharuro nizo nkunda ku tari ndimi ama ngerageze kwa mandiko ndo nkaya manota nabe yuko ala fama shuri no yamkunyene kugira ndo nke ishuri ryo ya kaminuza byiza
None kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi no kubera iki?
Sinzi ni kwemba ibiharuro ngo nirongo nzi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose. Nizo binyorohera kwiga, nizo binyorohera ndiko ndabyiga.
Nibyo?
Yego.
Reka noneho ndebe niba kuko uzi ibiharuro cyane.
Ok.
Dufate 15, dukube 15, twongereho 15, twongereho 50, dukuremo 5.
Amajana 285.
Wow, Sabrina, uragitoye pe, uri igitangaza. Biragaragara ko uzi ibiharuro cyane, ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri?
Bingora cyane. So, je ukuvuga mbona ukuvuga ngo birangora cyane, justo hariyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro, hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza. Nikunda kuruta igifaransa kuko nicyo mbona cyoroshye kuruta igifaransa ama iya za chimie fiziki nka chimie ndayikunda kuruta fiziki cyane muga byose bimaze novuga ngo hari ikingora rwose byose ndabitura muga hari ikiruta ibindi nk'inyorohera kwiga
ishuri ry'umutima mweranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare ariko se wiga ryari kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe
ndabifatanya njye nkaje mu kwiga nkundi hadufate nko mu nzira ndi mu mashuri niga indi yose gatafata nko kuwa gatanu kuko utse kuwa gatanu ku ishuri tubafite amaactivite parascolaire ayandi maactivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri urumva tuvuye muri ayo maactivite ndetse ngenda muhira nkaruhuka kugira nduke kuwa gatanu sinuka hanze ndo mu cyezi zo kugenda mu kirori njyewe kuko ari za nde bose muga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpamvu ndabifitiye umwanya kuko njyewe twe muhira kuko mu byo wacu ntiyature dukunda ibiro y'igozi oya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya wiwe umva akubwira ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga si nuko ndabigenza
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa cyenda umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe
inama nubagira ni uko bokwiga kuko umwaka w'icyenda si umwaka ugoye cyane umva inama nubagira ni uko boza bariga kuko ku munsi nk'isomo bize uwo munsi nyine bakaza barisubiramo hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badasahuye bakabaza umwigisha yego hama bakaza hama nk'ubu unye nko muri ibyo biheze gukora ikibazo bakiga mugaha bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo gukora ikibazo naho utaruhutse si byiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatebo ukarabyibagira ego
iket Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye nsubiza mu ijambo rimwe birashoboka
yashoboka cyane
reka dutangire twihute niki kintu ukunda kurusha ibindi
indirimbo
niki kintu wanga kurusha ibindi
ubese
ninde muntu ukunda kurusha abandi
mama umubyeyi wandi maho
niki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi
gutera imbere
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere
Reka nawe Venista Nshimiyimana tugushimire twongeye dushimire na Kate Sabrina Ishimwe tunamukeza akoze magbire ya bere yagejeje amajwi ya hiwanyu na Lidiane na hazwe twe mitwifuriza indwi nziza